mubandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika vugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Hano muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane Nahazwe. Ikaze mwese nshuti bakunzi, mwashimye kumva ibiganiro byacu tubafitiye muri kano kanya.
Amatohoza twakoze mu 2014 twari dufise ibitigiri 195 z'abakorora imbanyi mu kinyegero. Tugeze mu 2016 twari tugeze ku bitigiri 229.
Une Esperance Ntirampeba arongoye urunani rw'abakenyezi rwiyemeje kurwanya malaria na sida, avuga yuko ikibazo c'abageme bakorora imbanyi gace mu kinyegero kuva muri 2014 kugera ino saha cagumye gifata indi ntumbero. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato, mugume ku maradio yanyu. Ariko muhunzi mbanze ndababwire muri make ko intumwa zo ku rwego rwo hejuru za Korea zibiri kuri nuwa kabiri zabonanye mu biganiro amaso mu yandi. Ivyo vyabaye inyuma y'imyaka ibiri yari haciye bidacana uwaka, ibiganiro bigamije ku nkino za Olympique nyuma y'ukudacana uwaka rero kwatewe n'umugambi wa Korea ya ruguru wo gukora ibigwanisho vya nuclear. Ivyo biganiro vyatanguye kuri nuwa kabiri vyitezwemo kuvuganamwo nimba ivyo bihugu bibiri bizokwemera gutambukira hamwe mu bidori vyo kugura izo nkino. Ibindi bishobora kugani kugaruka ko ni gusubira guhuza imiryango y'abanyagihugu bavyo baba muri kimwe muri ivyo bihugu batandukanye, hamwe no kunagura imigenderanire Leta Zunze za Amerika nta ruhara ifise muri ivyo biganiro. Perezida wa Amerika Donald Trump yarashimye ariko iyo ntambwe, yipfuza kandi ko boganira no kubindi birenze kuri izo nkino za Olympique. Ico yemeye nuko yiteguye kuganira na perezida wa Korea ya ruguru Kim Jong Un igihe gikwiye gishitse. Umuyaga w'igihuhu suvanze n'imvura waraciye mu gihugu ca Madagascar mu mpera z'indwi ishize, wica abantu 29, hongera gukomeretsa abandi batatu, abandi babiri nabo gushika ubu ntibaramenyekana irengero ryabo. Ayo makuru yatangajwe n'abategetsi b'ico gihugu kuri no wa mbere. Uwo muyaga witiriwe Ava waciye muri iryo zinga ku misi ya gatanu n'imisi ya gatandatu wabangamiye cane igice c'ubuseruko bw'igihugu. Umunyayirani w'imyaka 22 yari mu bafashwe mu yerekano yihitiye muri Irani yarapfiriye mu ibohero nk'uko bishikirizwa n'abashingwamanza babiri bo muri ico gihugu. Umushingwamanza asanzwe ari umushingamateka muri Irani, Mohamed Sadeghi, yavuze ko yabwiwe ko uyo musore azwi ku izina rya Sina Gambari yiyahuye. Uwundi mushingwamanza nawe yamuvugira we yemeje ko yafatiwe mu myerekano ku murwa mukuru wa Teherani kandi yuko yoba yarakubaguwe. Itishe uwo muntu rero gushika ino saha kiracari ubupfindo kuko abategetsi n'abamuburanira batavuga rumwe kuri urwo rupfu rwiwe. Radio ya Amerika murayumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika iharanira demokarasi ya Kongo. Kwa twumva muri mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro vy'ijwi rya Amerika ni kuri internet yacu ariyo wezi3@. Radio yacu VOA @.com na kuga kwa Facebook adresi ya VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara. Hanyuma ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika iharanira demokrasi ya Kongo.
Hanyuma ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyuma ntara ni cyanyu.
Nongere ngire mwiwe ndanabaha ikaze mu kiganiro wanyu mu ntara cuno munsi. Duhera mu ntara ya Rumonge mu gihugu cy'u Burundi. Intara umukuru w'inamashingamateka y'u Burundi Pascal Nyabenda ariko arakoreramwo urugendo ku murongo wa telefone. Ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu mu Rumonge Christine Munezero. Christine amahoro ngaho mu Rumonge.
Ndakuramukije Diane, ndaramukije nawe ariko aradukurikira.
Ni igiki cazindukanye umukuru w'inamashingamateka y'u Burundi Pascal Nyabenda ngaho mu Rumonge?
umukuru w'inama nshinga mateka Pascal Nyabenda aherekejwe n'umwunganizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji kejwe intwari yo hagati bari bazindukiye hano mu ntara ya Rumonge kugira ngo batanguze isekeza yo gusigura intinyanyo n'ubwizwa nshingiro ziri kuzirashikirizwa na leta arizo zizoba zigize amatora twiteze mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka.
Ejo aho nacishije amaso ku mbuga ngurukana bumenyi hariho amakuru avuga yuko mugwiseni ho bavuze yuko leta y'u Burundi yemereye gutangura kwigisha ego ariko kandi hariho iyindi migwi itaratangura kwemegwa ko yo kwigisha ego canke oya ico kibazo hari ico cagarutswe ko ngaho onye muri urugo rugendo nabo bahuye
nuko imaze kuboneka mu zindi ntara nkivya leta no kuboneka hano mu ntara ya Rumonge cyangwa ntahiraja umwunganizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intore yo hagati mu gihugu mu ijambo yafashe mu gutangura yasabye abanyarumonge ko mu gihe cy'amatora botora ego kugira ngo bemeze integuro leta ikirashikiriza ariko ibyo ntibavumvikanye ko na bamwe mu migambwe yari ngaho kubera yafashe ijambo ari myinshi aho novuga nku wajasirukira umugambwe Folina yasavye abari kubarigisha inyenyanyiro z'ubwizwa nshingiro utaza baragira ko babwira abarundi uko bazotora kuko wowe yavuze ati leta ishobora kuba yategekanije uwundi mwanya ni nabyo Pascal Nyabenda umukuru w'inama nshingamateka yaciye aduga ko yongera aramenyesha yuko uko leta y'u Burundi yabitegekanije uyu mwanya ari umwanya wo gushikiriza inkinyanyuro kugira ngo zishikire mitumba yose abarundi bamenye ibigize izo nkinyanyuro z'ubwizwa nshingiro ariko ko hariho ikiringo kizobamara indwi zibiri kizoba kihariwe abagomba gutora ego canke abashigikiye gutora oya kugira ngo bigishe abarundi ucyo bazibamenye aho bazotora ko badotora ego canke oya mu kwezi kwa gatanu.
Umwunganizi mu bushikiranganji bw'intore hagati mu gihugu cy'u Burundi Terence Ntahiraja we yagarutse aravuga yuko leta izobandanya yigisha yo ego canke igiye kubirabangira
gushiku muri mwese turavuga na Diane ubu ni wafashe ijambo nibaza ko ari inyishu ngira ngo dushobora kuhaba turonka mu makuru yo hanyuma.
Urakoze cyane abanyamigambwe bazitabiriye gutega Chrissy.
Muntagereranije n'izindi ntara na cyane cyane ntara zo mu bumanuko intara ya Rumonge yerekanye ubudasa ni ukuvuga yuko abanyamigambwe bitabye ico kimwe no mu zindi ntara ariko uno munsi basabye ijambo barashikiriza icyo bafite ku mutima ibyo tutari tumenyereye kubona nk'uko byagenze mu ntara ya Makamba nta abanyamigambwe basabye ijambo mu ntara ya Rutana ntibabaye benshi eka mbere no mu ntara ya Mwaro naho nyene habonetse abandi bantu mu gatari abanyamigambwe basabye ijambo kugira ngo babaze ibibazo bijyanye n'inkinyanyuro bwizwa nshingiro.
Chrissy Munezero ndakurekere rubandanye uja gukurikirana iryo jambo rya Terence Ntahiraja umwunganizi mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu cy'u Burundi ahari kumwe na Pascal Nyabenda aramutswe n'amashinga amateka y'igihugu cy'u Burundi bariko basigura izerekeye inkinyanyurwa y'ibwizwa nshingiro hama makuru yacu yo hanyuma uraza kutwumvisha imaju yabo yose.
Murakoze.
Muri isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumva
nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
nashaka mundo uri kireje kundi mirongo
hano turi kuri radio ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe ku ijwi rya Amerika.
Icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo ni mutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye.
Juge Amerika tubandanye amakuru tubafitiye muri kano kanya abanyekongo bagera ku majana umunani bahunze bava muri teritwari ya Fizi na Misisi mu ntara ya Kivu ya Majepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nibo bariko bararondera ubuhungiro muri Tanzania. Abavuganye n'Ijwi Amerika bavuga ko bahunze imirwano hagati y'ingabo za Kongo n'abarwanyi b'umutwe ba Mai Mai. Ni inkuru yakurikiranywe n'umenyesha makuru mushasha w'Ijwi Amerika muri Tanzania mu ntara ya Kigoma James Jovin.
Muri iyi minsi Niki bavukiye muri komine Gasuru Tanzania barinze leta ya Tanzania gukora byoshoboka kugira ngo bajye mu makambi barindiriye umutekano mu gihugu cyabo. Bamwe mu bahunze bavuga yuko intara ya Kivu y'Amajyepfo aho Fizi na Misis ziherereyemo muri Repubulika iharanira demokrasi ya Congo atamahoro ahari kubera ingwano hagati y'igisirikare cha leta n'abagwanyi ba Maimai.
Wanamuke wanabakwa, hakuna hata gisi ya
abagore bafata ku nguvu n'imisore kandi abandi bakicwa na mahoro dufise.
Na watoto wengine wakajeuriwa wa mingi wakafa.
Mugabo wange baramwishe hamwe n'abandi bana banje. Icyo gituma nabonye yuka nkana magara yanje. Aho nubona amahoro.
Mama walipotea mpaka hivi. Hatuna wamoja. Mimi nina watoto 17, lakini nina watoto 7 tu hapa.
Kongo tumepigwa na vita vikali sana.
Muri Kongo nta mahoro ahari. Gisirikare cha leta kiriko kiragwana na Maimai. Abantu barapfa, abandi bagakomereka. Shaka no ngahano kwereka abo turi kumwe.
Ajuma na wanavidonda.
Mukuru w'ishirahamwe rya leta ya Republika ya Tanzania rijejwe n'ivyimpunzi muri komine Kigoma. Tony Raiza yavuze kuko izo mpunzi zinjiye muri Tanzania zitiriye mu Burundi kandi ngo cyo bakoze sivyo kubera bashakirwa kuba impunzi ngaho nyine mu Burundi kubera naho hari amahoro nk'ayari muri Tanzania.
Tutaanza mara moja
kuva mu gihugu cy'amavukiro kubera abonye amahoro ahari ugaca mu kindi gihugu hanyuma ukinjira mu kindi sivyo. Turiko turabivugana n'ababijejwe turebe ukuntu twabigenza ariko muri aka kanya turabashyira ahantu mube murahumuye
kwamba walengwa wote wanashughulikiwa kwa mujibu wa sheria na taratibu zilizowekwa.
Hanyuma yaho mkuru wa komine Kigoma Emmanuel Maganga yavuze yuko izo mpunzi bazoca bazitwara ahantu bita mu gisagara cy'Amanyovu kugira ngo bahabwe n'amashyirahamwe vyo babeshaho kandi bakavugwa indwara bagwaye kugira izandukire abandi.
Kimsingi tunao uamuzi mkubwa mmoja wa kuhamishia kwenye eneo la Manyovu ambalo
twemeranye gutwara izo mpunzi mu gisagara cha Manyovu mugabo ahantu twabateguriye na ahantu bazobaho bonyene bakaronka ivyo kurya amazi n'imiti yo kubavura abana hamwe n'abatama. Mu gihe turimo turabivugana na sentare ibijejwe muri Congo
hasa magonjwa mlipuko sababu hapa tuna takriban ya raia 800 kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Leta ya Republika ya Tanzania iendelee kureba yuko izo mpunzi kuva muri Congo zohabwa aho kuba cyangwa zisubire iyo zavuye bamaze kuraba ibijejwe n'amahoro mu gihugu cya Congo. James Jovini, Ijwi rya Amerika, Kigoma muri Tanzania.
Umunyamakuru James Drovine rero mwari muhejeje kumva avuga igiha kiri hafi cyane y'ikirundi muzoza muramwumva adushikiriza amakuru ku mpunzi z'abarundi n'abanyekongo zahungiye mu gihugu cha Tanzania. Muri kano kanya naho duhe umwanya mugenzi wacu Diane Ndonse mu kiganiro cy'abanye dini kugira ngo adushikirize ibyadutegura ino munsi.
Muri kino kiganiro turi kumwe na Pastor Biribiri Adrien arongoye ishengero Guérison des âmes ndabaramukije.
Ndabaramukije nanje amahoro y'Imana.
Yego, turi kumwe kandi na Ntirampeba Espérance arongoye runani rw'abakenyezi rwiyemeje kugwanya sida na malaria na mwebwe ndabaramukije.
Ndabaramukije.
Turi kumwe kandi n'umushingwamanza Athanase Ntikazohera ndabaramukije na mwebwe Athanase.
Ndabaramukije nanje.
Esperance Ntirampeba atangure atubwire amatohoza ishiramwe ryawo ryakoze kubijyanye no gukorera imbanyi hano mu Burundi.
Murakoze cyane no ku mijambo. Tugerageje kuraba mu matohoza twagiye turagira mu ntara zine twagerageje gucamo no kuvuga muri Bujumbura Meri, Bujumbura Rirare no mu ntara ya Cibitoke no mu ntara ya Bubanza. Amatohoza twakoze mu 2014 twari dufise ibitigiri 195 by'abakorora imbanyi mu Kinyege. Tugeze mu 2016 twari tugeze ku bitigiri 229. Urumva ko ibyo bitigiri byagiye biraduga cyane.
Umushingwamanza Athanase, namwe ibyo amategeko mbega bivuga ku iki kubijyanye no gukorora imbanyi hano mu Burundi?
Murakoze cyane kuduha kano kanya. Amategeko yo mu Burundi arategekanya icyaha cyo gukorora inda ni mu kigabane cindwi ku byerekeye ivyaha bikoregwa ingo n'imiryango n'ivyaha biteye kubiri n'imigenzo myiza y'igihugu ariko cyo cyahakiri neza na neza ku gace kerekeye ivyaha bikoregwa ingo ivyo rero igitabo cy'amategeko mpana vyaha kibitekanya mu ngingo zayo z'55 gushika mu ngingo yayo y'511 aho rero barahana hanyuma rero amategeko aratekanya neza yuko igihe umuntu yakoroje inda ari muganga muhaye ruhusha abonye yuko ari gukingira ubuzima bw'umubyeyi bushobora kuhasiga ubuzima baramuha uruhusha akakoroza inda akemeza akamuhugwandiko hanyuma muganga akabisuzuma n'umuganga agira kabiri bafise impamyabushobozi zikwiye bakavyemeza ngira ngo sinze ko noba ndagetsa ngaho
ego murakoze abarongera amashengero nabo barafise uko babona ibijanye no gukorora imbanye reka Pasteur Dividiri nawe Adrien agire icyo tubwiye
ego naje ntanguye kubashimira ko mwanyumviye ko kugira ngo dusangire kino kiyago icyambere twebwe mu ishengero nuko ubuzima utangura umwana akiremwa mu nda kuvuga ngo igihe bijyavuga ngo habaye conception niko abakristo bose bafata muri bibiliya za 139 kuri 15 bavuga ngo nkiri urusoro kuvuga akantu gato cyane kataboneka n'amaso inyonga zawe zarambona mu gitabo cyawe handitsemo iminsi yanjye yose yashinzwe hatarabaho numwe nduvuga ngo Imana iremera umuntu mu nda y'umuvyeyi nta muntu numwe naha abanyabwenge babonetse kuyisare mu muntu nicyo gituma twebwe gukorora inda ni icyaha Bibiliya ntiyigera yemeza yuko umuntu afise uburenganzira bwo kwica umuntu Imana yaremye nk'umuntu twomenya nk'akarero kwa afise iyo nda twe ntawe twohanura ngo nagende yikuze ahubwo tumubwira ati izigame neza uwo n'umuntu ntawuzi ikimana izomukoresha
ego ibyo ngira ngo naba barongoye ishyiramo ry'abakenyezi umukenyezi Esperance nayo nyine ngira ntabihakana muvuga ku ikiga Esperance
twe twashaka yuko izo mbanyi zikorwa mu kinyegero bashireho iryo tegeko umuntu yumva wese ko afise uburenganzira kuko hariho nk'ibintu twita ikizira nk'umwana yatwaje inda na se wiwe twama tubigaruka ko kenshi uwo mwana azokwitwa ngo iki umwana yatwaje inda na musaza wiwe uwo mwana azokwitwa ngo iki ukagenda muri ekografi ugasanga uri umuvyeyi ugasanga umwana mwama mwabibonye umwana ntafise amaguru cyangwa ugasanga ni uruntu rw'urudebire rutagire epfo na ruguru none uwo mwana niyavuka azogutera amashusho atagira uko angana
tubaze umushinga w'amanza Atanazi nawe atubwire ingene abona ko iryo tegeko rishobora gushigwaho rishobora kurekurira abakenyezi gukorora inda
murakoze amategeko yohinduka ku byanye n'icyo cyo gukorora inda aba bana cyane cyane ndavuga abana ndakunda kuvugira abana b'imyaka 11 umwana azocaja kuba nyina w'umwana atagira nawe nica iyo bafise afise agahuzu yamba uyu muntu bahohoteye inyamara yamba bigatohoza igasanga n'ivyo umushikiriza amazi agasanga n'ivyo uyu muntu tukavuga tuti yohabwa uburenganzira bwo kuja kwikurira kwa muganga
mwebwe ndumva muvuga rumwe n'uwo mukenyezi Esperance saserukirishira mu ry'abakenyezi sinzi ko Pastor Dividiri nawe ariko afyumva ko muvyumva ko muvyumva kumwe
naje sinibaza ko dushaka kuvuga rumwe je na Pastor Dividiri kavuga mugabo uri kurumva nazo n'ivyo bintu uri umuntu ni birateye ubwoba
pastor jambo ni kwanyu
nyamukije jambo ni wanumva ari byiza ko dufise metri hano afite n'amategeko ariko mbazi ijambo mbega kumenga mu Burundi icyacyo kwica cyarakuweho nibyo cyangwa isibyo
nta amategeko
umukuru w'igihugu wacu yaronse agashimwe yuko yakuye itegeko y'ukwica none umwana ari mu nda s'umuntu bokuraho igihano cyo kwica bagashyira kwica uri mu nda n'abasomeye amajambo yo muri zawe 139 bivuga ngo nkiri urusoro inyonga zawe zarambona n'iminsi yanjye wayishinze kandi umuntu aza ku isi byarateguwe nta muntu umwe ari mu muntu wewe urafite warubatse nawe burya iyo nimba Imana yabahezeye mu karonka abana ADN y'ujya mwana iratandukanye n'izanyu bashobora guhitora mugo nduvuga ngo ni Imana iyitanga nduvuga ngo no muri ivyo byaha no muri iyo mibabaro no muri ivyo byose Imana irabizi yabitegekanije icyo gituma nta mwumve none uwo yabaye habaye ikizira ka muntu yagose ku mukobwa wiwe uwo mwana nuwo kwicwa muco muci rwanda gwa gugupfa mbegu zicyazoba muri a Canada hari ishyirahamwe ryitwa Focus on the Family bagize ibyuma byumviriza umwana ari mu nda hanyuma bakagenda mu byumba abagore baraye gukorera mu nda bakamwumvisha uwo mwana age na kinange na hema age na 79 y'abagore bagiye gukoroza inda baca bataha
kuko amenye afise ubuzima muriwe afise umuntu muzima kuburyo kuko numva nubwo icyo cyago kiba cyabaye hakoreta cyahiteko ngo abana bari munda tubamare tubice ahubwo bogira ngende bafashe umwana yafashwe ku ngufu we mate umuntu yamufashe ku ngufu ntibamwica mugabo bace bica umwana
uko biri kose nubwo bavuga ngo kwica umwana nibaze ko bari ko bavuga mu buryo bwo gukingira uwo mwana no gukingira umukenyezi mwebwe na mwebwe kandi
no mwana bamwishye bamukingiye gute
eh bavuga bati kumukingira amagogwa aza kubona ukuvuga izina mu kibano no kubaho nabi mu bukene butandukanye
mwebwe namwe amagogwa hari navuze nti leta aho gukira giteko rimwica nibashireho uburyo bwo gufasha abo bantu ni hari amateka hana cyane abantu bakore ibyo byaha hanyuma uwo byashitse habeho uburyo bwo kumufasha ibikoresho ibyo ariko aravuga byo kubura impuzu kuri biki leta bitegekanye kuko uwo muntu itegeko ry'ukwica ryaravuye mu Burundi nta wicwa
mwebwe namwe usukwicuko
yaba bagiye mugabo ntitwirengagize na pasteli hajya mu mashengero murabizi hari ha abantu benshi baduha amatemwanyaje bagenda mu kinyegero bakabakubita ibiti munda bama babitwereka bo mwamamuza muntu za turiko turatanga inyigisho bakatubwira ibintu bakoresha ngo ibintu by'imyumbati bakanywa amawomo bagakoroga ibintu batanga nibindi bintu imishito murayibona imishito bagatungera imishito amafurusheti munda eske abo bose nikubera iki nuko azi kimwe nagenda kwa muganga kana ka nkamwitora nkamubwira ibimbakiye bazoca afunga ntazonyumvira iki
ariko pastor navuga ati nabasaba yuko agongera ngo bofashwa bagashigikirwa kurera umwana
n'umwe mbega ntabakiriye mu ijambo
ngira n'ibyo pastor
umuntu adashureta aho kuvuga ngo nishite ko gica yoshya itegeko rikingira rikingira abo bana unyumve rikingira n'uyo muntu byashikiye gutyo no guhana ababikora je ndababajije nti ko uwabyoye abantu batamwica ba ni kubera iki bo kwica uwo mwana ari munda
esperance avuga ko atari kwica amategeko ni kwica bakora imbanyi ga mushingwa amanza
urakoze nagukorora imbanyi ntikiri mu byaha byo kwica ni mu byaha bikoregwa ingo
pastori nawe muri bibiliya ni cyaha
ni kwica
mu mategeko ariko ntabwo ari cyaha
ari cyaha cyo kwica ni cyaha gukorora imbanyi
ni cyaha
ni cyaha gitegekanijwe n'amategeko
atari cyaha cyo kwica
si cyaha cyo kwica hanyuma rero twebwe icyo turiko turumvikana ko na nyakubahwa pasiteri ariko avuga yuko none ngo baciriye urubanza umwana oya si urubanza babaciriye umwana icyo ndiko ndiyumvira urumva n'itegeko riracyari uko ntirahinduka ariko mugabo hamwe borohereje aba bantu bafatiwe abona bafashwe ku ngufu kubera na leta irafise mu mugambi wayo wo kubyara
kurugero
irondoka rijyanye n'amagara meza ntirishobora ho kuba irirondoka rijyanye n'amagara meza ritabaye ridaherekejwe n'uyu mugambi wo korohereza bano bana badashobora gutwara inda abana batoyi bafashe ku ngufu cyangwa umuntu nawe ntiyafashe ku ngufu cyangwa byagenze ukuntu n'uko kandi ibyo byaha byakorewewe bitekanijwe n'amategeko bitabaye rero ikintu abantu batabanje koroherwa yahandi uzasanga ba bana babanye ne ba bana tumwe tubatora mu barabara babyara bakaca babata maze iminsi mu byumba
batware mu binogo
abana babatayo hajya rero hajya yaragerageje yari nzamuta yaragerageje kumukuzayo byaranse hajya ubuzima woja kuraba nyina ubuzima bwe butegeza kuba bwarangiritse kubera yarabuze uburyo bwo kumukura
yaragerageje kubatahura uko biri kose mwese murondera inyishu kuri abo bana hamwe
n'ineza y'umubyeyi yego
neza yego ndika rero je nibaza yuko umva mwese mufise ifashanyo umwe muravuga mutamatsinda
ariko hari akantu urazi abantu bagombye kwiyorohereza mu kurenga itegeko ry'Imana ibyo ngaha ku isi bashobora kubyoroshe mugabe inyuma hari urubanza nicyo gituma kwiyorohereza cyane duca twica abo tudavuga rumwe abo tudahuje kugira ngo tworoherwe cyane akagorane kose kaje nimba ari uku amategeko y'Imana ndayaviyora kugira ngo niyorohereze ndabikore si uko mu ijambo ry'Imana umuntu wese umva abakwiye kubaha Imana byo nicyo niyumvira kuko ubuzima bwo ku isi ni bugufi cyane hanyuma inyuma yabwo zohura n'Imana kandi zotubaza nyine ibi bintu byayo twabyubahirije nicyo gituma numva womenga si byiza yuko ahubwo nagombye kubaza iyo bavuze ngo gukorora inda n'icyamu rwose cyacyo kwica sintahuye neza mugabo kubera ngo yagumanye ari muto nayo kumva n'icyakiki
je numva hari ikintu pastor avuze ati nti mwagihurije ko uko ari mwemera ko ari icyaha ariko
tari mu byaha byo kwica ama pastori nako avuga ati gukororinda ni cyaha cyo kwica nibaze ko kubera umwanya muto dufise ngira icyo kintu two kigaruka ko tukagezo gitomora neza tukamenya n'izina tucita kugira ngo ibintu bitoregwe nyishu cyane nifuze ko tworangiza
ariko nagomba mbere ko ko pastor yari kinga kimwe turiko turahuriza ko aho yavuze muri Canada bacu basubira inyuma abo 79 nikubera amategeko aboherereza gukoronda ikare rero tubisabire hamwe no ngaha aya ayo mategeko aboroherereza benshi bazosubira inyuma
ariko
abandi bakubira inyuma
hanyuma kandi kimwe
twagira sukoroshye gukororinda
jewe
kubwanje itegeko koroshye gukorinda ni itegeko ryoroshye kwica none abakriminele bamaze abantu ko batabica
ntibabica mugaha hari ikindi kintu nashaka kwirengagiza uburenganzira ku mukenyezi kubijanye nirondo karijanye n'amagara meza nkuko metere atanazi yabivuze ati n'igihugu kiriko kiradusaba kuvyara bake dushobora kurera n'igihugu tugezemo cano no sito kuvyara abana 10,200 ne ubavyaye ni sabuzo barera mugabo rero ni boroherereza umukenyezi mu gihe no mu mashengero mu gihe umukenyezi avuga ati ndashaka gufata uburyo bwo mfasha kuja kwirondo karijanye n'amagara meza tureke kwitwaje ibintu by'amashengero turazi pastor abagore ba pastor babarungika mu kinyegero akaja kuri planning mu kinyegero none rero nibaborohere
ntabyemezo
ntabyemezo mugabo
kandi mukamuzi yuko umuntu azohagara imbere y'Imana akabazwa ibyo yakoze n'ubuzima yabayeho habakwiye kubaha ibi bintu ushobora kwiyoreza ubuzima naguze yuko kwiyoreza abantu baziyorohereza uburyo bwose
yego
reka no musi reka tureka kuginjiramo cyane ngo tuzorifatira umwanya najyo nyine
kandi kimwe mu jambo ry'Imana wosanga aho ibyo dukora byose nta na kimwe twoshikako gusa umuntu araraba nkuko nyana twabivuze nimubone icaha cyo kwica ngo twavuze ngo umuntu wese akorora imbanye murabyumva neza pastor hari igihe umuntu vraiment ubona ko ageramiwe n'amagara yiwe n'ubuzima bwiwe akagira amagogo arengeje nico kintu twavuze kubizira cyane mu gihe amagara y'umukenyezi abangamiwe nico kibazo
nibaze ko bitahuritse kandi mwavuze yuko hari no gufasha muri politike y'igihugu yuko vyara
ku rugero bijanye n'irirondo karijanye n'amagara
y'abantu ko biri
kugira ibyo kugana ko kwica umwana
ivyo byose ni bibazo bikeneye inyishu kandi izova muri twese izova mu barongo y'amasengero izova mu muri mwebwe murongo y'amashiramwe y'abakenyezi no mwajejwa amategeko none uno munsi ikijanye no gukorora inda pastor mwebwe nihe fashanyo mufise kugira ngo uwo mwana bavuga ko ashobora kuvuka atagira izina ashobora kuvuka avukira mu bukene ashobora kuvuka atagira umurera mwebwe murafise inyishu kuri ibyo nk'amashengero
maze n'ushobora kwafasha niyo dufise nyene ubwambere w'umuntu abafise kwagirizwa mu mutima ibyo bita capability nini kubera kumbura yahemukiye abavyeyi kubera kumbura yahemukiye umugabo awo rero twe turamufasha mu kumuvura tumuvuza ijambo ry'Imana avuga ngo nubwo byagushikiye Imana ntiyagutaye Imana ntikwanka ahubwo ni wihane nuvyature nubivemwo usabe kigongo Imana usabe kigongo n'uwo muntu wa wagiye nabi nimbara wakoshereje
mutiba bijambo by'Imana mwigisha gashobora guhindura rero
tumuha ibyizigiro ko Imana nuko imeze iraba Imana yica abantu bose bera bakoze ibyaha yari kuba yaratumaze icya kabiri ikiba cyamubaye ko nimbarise nimbari musaza we nimbari iki twebwe icyo dukokoresha hamwe nta ibyo ntabyo turabona mugabo uwo bituzanira nuko twomwumvisha ngo uyo mwana kw'Imana yemeye kwabaho akwiye kubaho
ego mwebwe ngira ngo mwe mwatomoye ibyo muvuga mwavuze yuko mushingwa amanza mwavuze yuko amategeko afise ka kwe guhinyanyurwa namwe abamashiramu nyene muravuga namwe bwe muti
kugira zijyambanye zo mu kinyegero abantu bareke kuguma bapfa
hama reka rero turangize kino kiganiro ngira ibindi tuzo bigaruka ko navyo nyene mu nyuma tumvise ko harimo n'ibindi bibazo byagiye biravyukamo kandi twavuze yuko inyishu ziri muri twebwe reka nshimire pastori Diridiri Adrien arongoye ishengero Horizon des Ames mwakoze kwita ubutumire
mwakoze nari nabashimiye kubona mwantumiye
ego me nshimire n'umushingwa manza Atanaze nikazohera namwe bwenda bakenguruki
ndabashimiye cyane kubona mwadutumiye
reka dushimire Nirampe ba Esperance murongoye urunani rw'abakenyezi rwiyemeje kugwanya sida na malaria namwe bwe ndabakenguruki
ego nanje ndabashimiye cyane kubona mwatwiyumviriye ko mukaduha cyane kiganiro kugira ngo dushobore guhara nira agateka k'umukenyezi
akabinonga hariyo duce dusozerere kiganirwa nyu muntu aracu no munsi incuti bakunzi bijuru rya America mariko muratwumviriza turabakengurukiye bivuye ku mutima yakoze ingenieur Linas yari muhinga bw'ivyuma hamwe na Innocent Kimenyi yashikanye amajwi ahiwanyu Diane na Hazwe twari kumwe kuri micro tuzosubira ejo nkaho twahereye.